mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, niyadirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Irurenge muri Kivu y'Epfo haravugwa intambara yahitanye abantu bagira ku munani.
Bamaze gutaboruzi batanu baguye mu Rurenge, niho baguye ahantu bita ngo ni kuri babengwa n'intambara yabereye, ariko hari n'abapfurero nabo tutaramenya, bavuga ko kuba n'ukoroma ngo bapfurero batatu.
Uwo ni Bikino Mitabu, ni umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu munani bamaze gupfa mu mirwano hagati ya Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge muri sekiteri ya Rulenge, teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mukanya yaganiriye na Bwana Bikino Mitabu, uyu akaba ari umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe, amubaza icyateye iyo mirwano.
Abanyamurenge bavuga kuko abapfurero babateza bari inka zabo bakaziba bakabatangisha n'ibituro bitari mataxi ari ilegali, noneho bashaka gufata intwaro nabo ngo birwaneho kuko bavuye leta isa n'itabitayeho. Noneho nyuma yabwo abapfurero nabo baragenda bafata intwaro, gushika niwo babanje kurasa umwungu umunyamurenge w'abakitarapfa. Intambara ihita itangira, none n'ubundi bimeze neza. Naho
hamaze gupfa abantu bangaye muri izo ntambara z'aborozi n'abamayimayi?
Ngo ndatekereza kuko siturabamenya neza, ariko babona mushoboye kumenya bavuze kuko hamaze gupfa aborozi batanu baguye mu Rurenge, niho baguye ahantu bita ngo ni kuri babengwa n'intambara yabereye, ariko hari n'abapfurero nabo tutaramenya, bavuga kuko bamwe bakoravuga ngo bapfurero batatu.
None se leta n'icya biri gukora kuri ibyo bibazo byose biri kuba hagati y'aborozi n'abamayimayi?
Mbo leta izo twari kumwe na komanda FRDC na komanda PNC, noneho bambwiye ngo komanda FRDC ngo yamanutseyo, nubwo sindamenya nimba hari abasirikare yajanye cyangwa nimba bagiye gukora iki, ariko twe twari twasabye leta ngo igerageze kuja hagati ye ripoze kugira ngo turebe uburyo dukora ibintu by'ibiganiro, kuko nibyo bisanzwe bitubeshaho twebwe ino ruguru mu misozi miremire.
Ngo sibwo bwa mbere intambara z'ibiyongiyo, no mu 2017 zarabaye, haba harapfuye abantu bangahe icyo gihe?
Umwambo muri 2017 n'ishyira igindi bishize zabereye igasanga bibera ahandi hantu ngo ni kwa Kironda Kibuyu, niyo zabereye za 2017 hafi abantu 32 hagenda inka zirenga 1500.
None se niki leta iri gukora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke?
Ngo twe tubona leta idutererana mu bibazo by'inka, bungeri bararengana mu by'ukuri, urumva inka zingana gutyo n'abantu bagapfa bangana gutyo, kandi leta buri gihe cyose turayibwira ariko igakora n'umwete mukeya, tukabona ko nta bushake bifitemo.
Ubwo ibiganiro muteganyije kubikora ryari? Hazagenda bande? Bazajya he na he?
Tufite ikiganiro tuzokora ejo ku cyumweru no kuwa mbere cyo kubanza guhagarika intambara, nyuma yabwo niho tubaga guhagarika intambara, turebe uko aho twakorera ikiganiro kizohuza abantu benshi, noneho tugerageze gusubiramo twige ibibazo z'iyo ntambara ikibitera n'iki, turebe nabo bidufashamo, nimba ari leta nimba ari abagindi bagira neza bidufashamo.
Uwo ni Bikino Mitabu, umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe, kuri mikoro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo. Kuri wa gatandatu, ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko ryahaye ikiganiro abanyamakuru rigaragaza imigabo n'imigambi yaryo. Bimwe mu byo bashyize imbere harimo ko bifuza ko habaho politike yo kuringaniza urubyaro ihamye, utayubahirije akaba yanabihanirwa. Ikigali ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Mu migabo n'imigambi y'ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda PPDR mu mpine ritaremerwa n'amategeko, umukuru waryo Bwana Philippe Mpayimana yagejeje ku banyamakuru ku isonga hari umwe bw'abanyarwanda aho bifuza ubunyarwanda buzira amacakubira yariyo yose. Irishaka kandi ravuga ko rirajwe ishinga no gushimangira demokarasi ndetse na politiki y'isaranganya bukungu. Kugeza ubu ariko Perezida w'irishaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ravuga ko rikisuganya ngo ribashe kwandikwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Bwana Mpayimana yavuze ko bizabanza gusaba inama rusange y'ishyaka nayo isaba abantu batari bake kandi ngo abona abanyarwanda bagenda baseta ibirenge ahanini kubera amateka.
Kigoye rero mu ishyaka ntabwo ari itegeko rigoye. Kigoye ni imyumvire y'abanyarwanda byatewe n'uko politiki yagiye ikorwa kugeza ubu turo tugerageza guhindura. Nubwo ko abantu baza mu ishyaka bazi ko hari ikintu bagiye guhembesha kimeze nk'aho ari nk'akazi bashaka cyangwa se nk'umurimo, bituma batiyumvamo ko basabwa imisanzu. Ugasanga baranavuga bati ese niba natwe mudusabye imisanzu ni iki gishyashya mwaba mutuzaniye? Icyo rero dutindaho ni ukubasobanurira yuko kujya mu ishyaka ari ukuzana ishyaka, ari ukuzana umusanzu wawe kugira ngo dukore icyo gikorwa tuba duteganije. Nibyo bizadutwara igihe kinini, naho ubundi byagombye kuba byoroshye nyine nko gushinga kampani.
Mu gihe ishyaka ryaramuka ritemewe n'ubutegetsi ko rikora politiki byemewe n'amategeko nk'ayandi, Bwana Mpayimana avuga ko bazakomeza kwitabaza inzego z'ubutabera.
Ntituzaba twujuje ibisabwa, ntiryemerwe kandi twujuje ibisabwa tuzajurira kuko hari amategeko abikurikira.
Mu byo bashyize imbere kandi basanga hagombye kujyaho politiki iboneye yo guhuza ubukungu n'ubwiyongere bw'abaturage.
Icyo ishyaka PPDR gishaka gushyira imbere kitigeze gikorwa muri iyi myaka 25 ishize ndetse n'iyibanziriza, ni uko ubwiyongere bw'abaturage bugomba kuba ishingiro ryo kwiga ubukungu no kubusaranganya mu baturage. Abantu bagomba kumva ko babyarira igihugu, batibyarira abo ku giti cyabo ngo nuko bafite ubushobozi. Ibyo bigomba kuva mu mitwe y'abantu. Hagombye rero gushyirwaho rero nyine ikigega cy'iterambere gituma abantu babyara abana benshi, ayo mande bazajya bacibwa ariho bazajya bashyiramo izo ngufu kugira ngo icyo kigega kizongere kimenye uko gifasha ba bandi babyara neza, babyara bake.
Ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ku bijyanye n'ihame rya demokarasi bifuza ko demokarasi yagombye kuba ishingiro ry'ubwumvikane ku bari mu Rwanda no mu mahanga.
Turifuza ko demokarasi iba impamvu nyayo yo kumvikanisha abanyarwanda baba mu gihugu n'ababa hanze yacyo. Aho kugira ngo mu gihugu duhore twikanga bene wacu baba hanze, ahubwo twongere ubwizerane.
Ishyaka PPDR ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ryashinzwe na Bwana Mpayimana mu mwaka ushize 2018. Uyu mugabo yitabiriye amatora inshuro ebyiri mu 2017 ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga ntiyatsinda, mu 2018 ku mwanya w'ubudepite nabwo nk'umukandida wigenga ntiyatsinda. Niko guhitamo gushinga ishyaka. Kugeza ubu mu Rwanda habarizwa amashyaka 11 yemewe n'amategeko. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Kuri uyu wa gatandatu mu ntera ya karindwi yisiganwa Tour du Rwanda kuva Nyamata bajya Kigali, Yakobo Debesey wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea niwe wabaye uwa mbere. Merihau Kuduz aracyambaye umupira w'umuhondo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Claude Munyandinda ukurikirana imikino.
Hasigaye intera imwe yonyine kugira ngo isiganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda rirangire. Kuri uyu wa gatandatu hakinwe agace ka karindwi. Urugendo abasiganwa banyuzemo rwarishyaga n'ibirometero 84 kuva i Nyamata mu karere ka Bugesera basoreza mu mujyi wa Kigali bamaze kuzenguruka mu bice binyuranye bibugize. Uwegukanye iyi etape ya karindwi ni Yakob Debesay wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea wakoresheje amasaha 2 iminota 12 n'amasegonda 35. Yakurikiwe na Alessandro Federi wo muri Delco Marseille Provence yo mu Faransa. Wahageze ari uwa gatatu ni Adrien Gironet ukinira Inter Pro Cycling Academy yo mu Buyapani. Umunyarwanda watahanye umwanya mwiza ni Moise Mugisha wa timu Rwanda wabaye wa cyenda. Umunya Eritrea Merawi Kuduz wo mu ikipe ya Astana muri Kazakhstan yagize ibyago akora impanuka aragwa nk'uko byari byamugendekeye kuri etape ya mbere, ariko yakomeje isiganwa na n'ubu aracyambaye umupira w'umuhondo mayo jaune nubwo ikinyuranyo hagati ye n'umukurikiye ku giteranyo rusange cyagabanutse. Arimo kurusha Rein Taramaye wo muri Direct Energie mu Faransa umugwa mu ntege amasegonda 7 yonyine. Wa gatatu kuri Classement General ni Matteo Badirati wo muri Cycling Academy yo muri Israeli. Didier Munyaneza niwe munyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi. Uyu musore wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu ari ku mwanya wa 9 akarushwa n'uwa mbere iminota 6 n'amasegonda 47. Avuga ko imvura yaguye uyu munsi nayo yabakoze mu nkokora, yongeraho ko nubwo abanyarwanda batarimo kwitwara neza ntako baba batagize.
Navuga ko hagerageje kusama akavura gakeya kandi akavura gakeya ku igare abarimo hanyerera byabikomeye cyane, niko mbitekereza kuri njye byankomereje. Turimo turakora uko bishoboka amabureka we tukagerageza gusa bikanga ntako tutarimo gukora, ntago navuga ko hari ikintu tutarimo turakora.
Ese kuba ariwe munyarwanda uri imbere kugeza ubu arimo kubyakira ate? Didier Munyaneza.
Ntabanga ndimo ndakoresha rihenze kereka nyine kugerageza gahunda mfite niyo kuba nagira ibindi bihembo ntwanca asa nkaba nabona stage rero kuva ntarabigeraho ntago numva ko ndabagera ku cyo nifuza.
Kuri iki cyumweru harakinwa etape ya 8 ari nayo ya nyuma. Abakinnyi baratangirira i Kanombe basoreze kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, bamaze kuzenguruka mu bice binyuranye by'umurwa mukuru w'u Rwanda. Barakora urugendo rw'ibirometero 61 guhera isaa 5 kugeza isaa 6 n'igice. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu bagomba gushinga ingo zabo mu ntara ya Muyinga babanza kwipimisha indwara ya sida. Yumwe mu bashimanye basanze yaranduye bahitamo guhagarika uwo mugambi wo kurongorana. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana.
Bamwe mu gwaruka twasanze mu kigo cy'iterambere ryingo n'imiryango mu gisagara cya Muyinga ABBF mu mfunyafunyo y'Igifaransa bavuga ko baje kwipimisha umugera wa sida mu ntumbero yo kwitegurira kubaka izabo.
Naje kwipimisha umugera wa sida kugyango ndabe yuko nkomeye nuko ntakomeye, hanyuma bampura papuro ngenda kwandikisha ubugeni.
Genzwa nuko tuza kupimisha umugera wa sida nasakanze kuraba ko nabo naranduye narimaje no kuja no yundi munshi.
Umaze kwipimisha kangahe?
Ubaye ubugira gatatu. Kwanti pimisha kugira nje kubaka.
Ubu naje kwipimisha umugera wa sida, nshaka gutegura ubukwe, nshaka kubana n'umukobwa twakundanye. Tukaba twaje kwipimisha kugira ngo tubane tuzi kumwe wese ahagaze mu buzima bwiwe, nimba akomeye cyangwa adakomeye, banatugire n'inama y'ukuntu mbese twakwitwara.
Uyu mwigeme yaje kwipimisha umugera wa sida tawe bazananye nawe nyene yemeza ko yabikoze kuko afite icyumviro cyo kuzokuba kugwiwe muri kazoza.
Icyo nyine nicyo cyatumye mu byanzanye kugira ngo nyine ndabe ukuntu ushobora kuba meze kugira ngo hagize nk'umuntu yovuga icyo kintu cy'ukubaka kugira ngo tuzoze tuzananye tuje kuraba, ariko jyewe inzi ukuntu meze.
Mbega bishitse umwe mu bashimanye agasanga agendana umugera wa sida bigenda bite? Ubwo gwaruka gwasigura Ijwi rya Amerika.
Byogorana kubera kugira ngo tubane akomeye nanjye ntakomeye cyangwa se jyewe nkomeye nawe adakomeye cyangwa nabyo tugora ko sinvuga ngo twoguma ngo tubana tuze dusazane. Ubwo muri umwe hagati y'umwe muri twebwe yemeye yuko nawe acyayandura. Mico gihe kirekanye ne nkubu unya bako kwa muganga dusanze hari nk'uburyo buhari bwo kwiproteja twoma tubana kugira bwoko umwe muri twebwe atanduza uyundi.
Agwaye nanje nkomeye wumvise byo kunda sino vyemera kwiri. Oya usanzwe akomeye na ugwaye wumva byo kunda ntivyo kunda na gato, nico gitumanye ne nabandije kuza kugira ngo nanje mbanze ndabimenye ubwambe.
Tusaza hari mu mwe gwaye tutaduheba ratwesa mu mwe katsaronde yamenya rondere ariko kiri.
Habiya Kare Celestin ni warongoye ikigo ca ABBF mu gisagara ca Muyinga amenyesha ko batanga impanuro kugwaruka gwitegurira kubaka ruhipimishiriza umugera wa sida abo biraba bakifatira ingingo bafatiye kunyishu bahawe.
Abashaka kugubaka baratwitura, hama bamaze kwitura turabaza tukabaye impanuro umwe kuri umwe, hama tukabashira hamwe tukababaza ikibagenza, hama iyo bishitse umwe muri bo tugasanga rwa wundi arakomeye misanzu yabazananye n'izo mpanuro tubaha bumva nibo bifatira icemezo cuko batandukana canke nuko bobandanye. Birashika ugasanga umwe aragwaye wundi arakomeye turamaze kuronka abantu be nabo bagahitamo kubandanya kubakana, urumva ntitubabe ntambamye tereza tukaguma tubakurikirana mugabo baro bakana ibyo biboneka gake cyane akenshi baca bavana.
Muganga Nkunzimana Eric arongo intara y'uvuzi ya Muyinga yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuntu wese asabwa kwipimisha umugera wa sida kugira ngo inyisha aronse imufashe gufata ingingo yotuma bungabunga amagara yiwe.
Icyo duhamagariwe nuko dufasha abantu bose bakamenya amagara yabo ingene yifashe, bakamenya yuko bategerezwa kugira amabanga yabubatse bazi uko bifashe rero twebwe turabapima hanyuma tukabaha inyisho mbere wanashaka tubaha inyisho umwe wese ukwiwe ngira nibo baca bafata ingingo mbwa bamenye ubuzima bwawe
nk'impanuro mutanga mwebwe nk'umuganga nizi
impanuro dutanga nk'umuganga nuko umwe umwe wese kugiti ciwe amenye amagara yiwe ingene ahagaze akamenya yuko agwaye canke atagwaye hama mu nyuma akamenya inyifato ategezwe gufata kugira amagara yiwe aguma meze neza
mu gihe umwe mubagiye kubakana yoba agendana umugera wa sida byo shoka ko bo bana bakanarondoka ariko warakomeye akaguma komeye
nkitwibaza yuko aho turinga ha muri kino gihugu cacu n'imibereho yacu dufise yuko abantu bo kubakana hariho umwe agwaye wundi ngo guma komeye hama baronga ndoke murumva yuko ico bakibaye igihushane ngahe wacu nibaza kutakunda
ibitigiri dukura mu kigo Abubef mu gisagara cha Muyinga bigaragaza ishusho y'ukuri yuko umugera wa sida wifashe ku bantu 111 n'amajana 851 bapimwe umugera wa sida mu mwaka w'2018 93 nibo basanze bagendana umugera wa sida muri abo urwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 38 Jean Claude Nshimirimana i Muyinga ijwi rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Uno munsi tukaba tukiye guhanahana ivyumviro ku vyerekeye itahukanwa ry'abasirikare 1000 bagiye muri Somalia kugarukana amahoro.
Kwa Nyaburunga.
Itahukanwa ry'abasirikare 1000 b'abarundi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro ryavyuye impari mu migwi itandukanye y'abanyapolitike. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2019 inama nshinga amateka na nkingu za amateka bakoranye bariyamirije iyo ngingo bisi y'akarenganyo. Imbere yaho gato umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nawe yaranebaguye iyo ngingo imbere ya mugenzi we w'igihugu cya Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo mu gihe yari yagendeye i Burundi ku igenekezo rya 19 ry'ukwezi kwa kabiri. Ku bwa leta y'u Burundi igabanyo ry'abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia ryateza kuba ku rugero rumwe mu bihugu byose uko ari bine byarungitse ingabo. Ku basirikare 1000 b'abarundi batekanije gutahukanwa hamaze gutahuka badashika n'igice cyabo mu gihe abashika amajana 600 bakiri muri Somalia. Mukibuka yuko mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariho ryasaba itahukanwa ry'abo basirikare 1000 kushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri kubarenga 5000 b'abarundi bari muri Somalia kugarukana amahoro. Iryo tahukanwa ry'abasirikare rikaba riri mu migambi y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika wo gusubiriza buhoro buhoro izo ngabo z'amahanga zigasubirizwa n'ingabo za Somalia. Icyo kibazo cy'itahukanwa ry'ingabo z'abarundi ziri muri Somalia kiraragishinga abanyapolitiki. Kikaba ari nacyo gituma muri kino kiganiro tujya kurabira hamwe n'abanyapolitike icyo babyiyumvira ko. Mu kubicijya nino turi kumwe n'abatumire bane. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda ni cyegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable Professeur Mwaramutse.
Mwaramutse, ngarangaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Urakoze.
Urakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana IPRONA. mushinga naye nkuru nziza mwaramutse
mwaramutse Jerome kare turagukengurukiye kuba mwadutumiye
rakoze turi kumwe kandi na honorable Pierre Claver Nahimana numukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawanya FRDF honorable mwaramutse
amahoro meza kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose
turagwaye kandi mu kintu kiganiye
murakoze cyane gose
murakoze Uwundi turi kumwe ni Gabriel Banza Witonde numukuru w'umugambwe w'abanyamahoro APDR mu mfunyafunyo y'France. Mushinga nawe Banza Witonde mwaramutse.
Mwaramutse turamutse n'abariko batwumviriza bose tunahoze n'umujyango w'abanyakwigendera Burundi sima bibera tazira memba duhoze n'umujyango w'abaririmbyi bose ko tubuze intwari mu bijyanye n'umuziki.
Sango muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Murakoze mbere kwa Professeur Evariste Ngayimpenda. Hakivugwa itahukano ry'abasirikare igihumbi mu ngabo ziri muri Somalia zagiye kugarukana amahoro zivuye I Burundi impari muri politike mwebwe mubyakira gute mu majambo make
ubwa mbere nagomba mbanze mvuge ku mbure ya karusho kari mu kurungika ingabo muri mission hiyo cyambere nuko ba bahigira kazi barahigira kazi guko imbere kujayo barabigisha hanyuma niyo bashitse urabona bakorana nabandi barahigira bitari biki cyakabiri nuko bitanga ishusho ryiza ku gihugu guko iyugiye kuzana mahora handi gufasha kugarukana mahora handi bisigura yuko iwawe uyafise ushoboye kuyabungabunga cyagatatu rafise ico bikarushobizanira igihugu mu mitunga ry'igihugu kamere no mwitunga ry'imiryango y'abasirikare babagiye yo hanyuma rero ukabuzi yuko yari ciyongereye ku butunzi bw'igihugu ni bushikira gusa ico gihugu n'imiryango yabo barungitswe yo birashikira n'abandi barundi bose hanyuma icakane urabona ya misomo yatangwe mu 2007 nikihe murundi twari tukiva mu ntambara burya twari dufise abasirikare benshi baziko bari batangwe no kuja baragabanya bake bake biraheza rero bigafasha mu gutunganya ugo gwego ukabikora atamusunikano mu ishuri imwe bica byumvikana kumbure rero yuko mu gihe bagize bati ni batahe haraho bishobora gutuma ngira ngo bikwega ingorane haraho bituma muri urusho bwose
ko ndavuga
hariho hariho igiheza kigasubira inyuma muri ibi byose ariko rero ico tutazi gukora bona leta mu kuyamiriza iyo ngingo cyane cyane ihagaze kuko batatahukanye ibitigiri bibi biringaniye bakurikije iki gihugu kimwe kimwe cha abo igihugu kimwe kimwe
cyarubutse
bavuga ati ningingo y'akarenganya ivyo rero biragora ko ndavyemeza cangwa ndabihakana guko nibaza yuko biva mu masezerano y'ubwa mbere
baze ngubikire umugambo adasigana iprona leta kuba yiyamiriza itahukanga y'abasirikare igihumbi mwagiye muri Somalia kugarukana na mahoro n'umutekano birafite ishingiro
urahoze cyane kugira ngo tugire ico dushikirije ku ico kibazo ubwa mbere nimumenye neza yuko abasirikare b'abarundi bari bagiye mu gihugu cha Somalia gufasha kugarukana umutekano kuva igihugu cha Somalia mu myaka y'1990 habereye ingorane bikunyuka mu 1992 haba abasoda b'Abanyamerika bagiriyeyo bakaja kugwana bagatuma aba indireta yariho ya Siad Barre ivaho hachi haba rero akajagari kibi gihugu kidatwagwa haba imigwi y'abantu bagwana abarundi rero bamaze kugenda mu ico gihe kwari kugira ngo baze gufasha ku ico gihugu haboneka ya mahoro kikabanya bagendwa abarundi rero bagiye twarabonye neza yuko hari abarundi benshi bahasize ubuzima ariko tugerageje kuraba cari igihugu nyabagendwa ico gihugu ca Somalia kandi ni igihugu kidasanzwe mu buryo ibihugu byo kwisi bikunda kuhagwanira mu binyungu z'ubutunzi kuko ni igihugu gihana urubibe ni yose ya Indiano kandi kikaba gifiseho ibirometero atari bike bishika ku 3,300 kigahanaho n'urubibe n'ibice by'Abarabu byitwa le Golfe d'Arabe cyakabaho rero n'ibindi ubiyaga bitukura no kuvuga n'ahantu habera ibintu by'ubudandaza
igobe n'urudandaza n'ize bituma none leta igira iti nibagumeyo
leta rero y'u Burundi igituma nashatse kuvuga gucyo no kuvuga yuko hari inyungu z'ibihugu bitari bike ziriko zirahagwanira twebwe rero abarundi iyo bavuze ngo nibatahe uno munsi twebwe ntituvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi nikigumizeyo abasoda ko nguvu ko abarundi ariko abarundi bari bavuze bati tugiyeyo ubwa mbere kugira ngo dufashe igihugu cya Somalia citunganye kironke abasirikare tuzoveyo naco gisigara mu mahoro uno munsi turavye aho umukuru w'igihugu cya Somalia yazangaha mu Burundi yaremeje neza yuko igihugu cyo kitaritunganya ko kandi abo basoda ariko baravayo bavuyeyo igihugu cya Somalia kitabisavye
honorable Pierre Claver Nahimana Sabanya Frodebu ingingo muyumvise n'izi mpari ziriko ziravuga ko bamwe bati nibatahuke abandi bati ahubwo hako batahuka icyo gihumbi abandi bagasigarayo bovumata habose birafite ishingiro izo mpari zirafite ishingiro
twibuse gato mu mwaka w'2007 aho izo ngabo z'u Burundi zagenda muri Somalia ndibuka yuko muri munamashinga amateka habaye ibyiyumviro byinshi bivuga biti nkuko amategeko bivuga ingabo z'igihugu zigomba kurugikwa mu gihugu kine kine kineke habanza guharirirwa mu namashinga mateka ngene ibyo bintu bizogenda ku rwego rw'igisirikare no rwego rukomeye inamashinga mateka iraba ingene rukora aho bavuga bati imbere yuko bagenda tubanza kuraba bagiye gute bazokora ibiki bagiye ku masezerano ameze gute bazogaruka gute bazomara umwanyungana gute ibyo rero biri mu mwibwirizo washingiro ibyo rico gihe ntivyabaye no kuvana ikibazo nkumbure abantu basanzwe tutagiye turakurikirana neza ngo tumenye neza inkuru zimvaho mbega ibyo bintu bimeze gute
mwebwe mwumva makenga yo shingira hehe uwabisavye ari nabagize ati burere mwebwe ni mugende
amakenga ashingiye kukumva leta y'u Burundi itangara kugira itangare no kuvuga yuko nayo itumvise ibyari byo yidatangara ikavuga iti ni ibintu bisanzwe nkumbure abere ryo gutwaye kuvuga ati ni ibintu bisanzwe mugaho urumva leta itangaye no kuvuga ko ari ibintu batazi
bidasobanutse Gabriel banza bitone apedere mwumvise izimpari zihagaze kuri taho kamwe y'abasirikare igihumbi naye mucamugira muti bifite ishingiro nyabaki
bwa mbere ntubirabaje birabaje kubera ko igihugu cyaje gufasha Somalia bisabwe n'umwe bwa Afrika abasaba barundi barakoze neza birashimwa ariko uravye no munsi ngene babarungitse ubumenga nko bagiye kubivuga ubumenga ni gihano ahabwa kubashimira bimwe bivuye ku mutima batahukana umudare w'iteka habi birori ntangere ariko mako bazanye indege gusa batera ngaho ni bagende batahe si kugomborana ni batahe numva ko babaje cyane ariko kuko twa muto bivuga ibyo bintu ugira bibe ni mu muri ibi byo mitegeko cyangwa imigenderanire hari inzira zitatu inzira ya mbere ni inzira y'amategeko inzira y'amategeko rero ni y'u Burundi bwahagaze kuko bwararenganijwe mu nama yabaye mu kwa 11 guheze barumvikanye neza ko hadota abasa igihumbi mu gama Burundi ari 1971 ibindi bigo bigakura ibyo barabyumvikana neza kandi bigenda neza ariko mu nyuma ngo ni hataye igihumbi gusa kivuye mu Burundi ngo kugenda n'amategeko bagize gute barenganijwe je bituma rero Burundi bavuga bati turarenganijwe izuba riva ariko rero hari indi mvo gira kabiri iyo twokwita imvo ya politique mobile politique ibyo bifatiye kuki turazi neza yuko hari abansi b'u Burundi kuva mu 2015 bamwe bipfuza kubona Burundi buri mu ngorane aho rero harimo tuvuge bahoze barongoye ibwo mu Afrika umwaka uheze harimo umwe bwa Burayi bwanafatiye ibihano Burundi harimo n'abarundi bwabo bagume bipfuza ku Burundi bwogira ingorane rero kugeza isaba bona ku Burundi bukifashe bumeze neza bagacaye bati rero inzira bakuramo amahera bakura amafaranga yakiro niyo yo muri Somalia
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndagushimire Gabriel Banza witonde ndagushimire nawe Honorable Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Frodebu wakoze kitabo kino kiganiro ndagushimire nawe Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda nibutsa kuri cegera mukuru w'urunani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kitaba kino kiganiro reka nawe ndagushimire Olivier Nkuru nziza nibutse abatumviriza kuri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kitaba kino kiganiro nongere nshimire nawe wagikurikiranye naho ubutaha
arakoze na Jerome Niyonzima tubashimire kwa mwateze amatwi dushimire engineer Joe na Geoffrey Mutagoma wigenje aya makuru muri studio mwari kumwe nange Edirwema mugire umugoroba mwiza.